Iri Nisgur y América. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi haraye habaye umuhango wo kwibuka nyakwigendera Melchior Ndadaye. Hashize imyaka 25 uyu wahoze ari perezida w'icyo gihugu yishwe.
Twebwe rero ico twifuza muri kino gihe gushika ubunuko abateguye kiya kibi barondegwa ubutungane bukabafata.
Umugambwe ipona nta kabikawo kumbore nimba hariho abadasigana, nimba hariho umudasigana yoba yinyegeje nyuma y'umugambwe kugira ngo akore ivyaha nakurikiranwe kuri byaha yakoze umutugatwe kiwe ubutungane bwokora.
Abo ni Pierre Clave Nahimana uyobora ishyaka Sahwanya Frodebu na Belga Shuti uyobora ishyaka Iprona bavugiraga mu muhango wo kwibuka uwahoze ayobora Burundi Melchior Ndadaye. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Ikariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze di. Perezida w'igihugu cya Kamerune Paul Biya niwe yatsinze atangorane ikindi kiringo cy'imyaka indwi ejo ku munsi wa mbere. Ibyo ni nyuma y'uko urwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu yashyizeho wenyine rwatesheje agaciro dosiye zose zo kwiyamiriza amatora zashikirijwe n'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida Biya yatsinze n'ibice birenga 71% by'amajwi, mu gihe uwo bahiganywa Maurice Kanto yaronse ibice 14% by'amajwi. Abitegereza ibintu muri icyo gihugu bavuga ko Cameroon igiye kurangwa n'uruhagarara kurushiriza mu gihe Perezida Biya atotangura gutegura kazoza ka Cameroon nyuma y'uko amaze imyaka n'imyaka ku butegetsi. Amatora muri Cameroon yabaye atandorerezi z'abanyamahanga zihari nk'uko byari byagenze mu yandi matora yabaye mu bihugu bya Kenya na Zimbabwe. Abantu babiri baramenyekanye ko bafuye ejo kuwa mbere ni nyuma y'aho ubwato bwari butwaye abimukira bwibiriye ku nkengera z'amazi mu manuka ubushira uburengero bwa Turukiya. Ibyo byashikirijwe n'abasirikare ba Turukiya bacungera inkengera z'amazi. Abantu 17 barashoboye gutabarwa nk'uko bivugwa n'abo basirikare nyene. Ibikorwa byo kurondera no gutabara abandi biracabandanye. Ubwo bwato bivugwa ko bwari butwaye abimukira bashika kuri 30 bari mu nzira bagana mu izinga ry'Ubugiriki rya Kose nk'uko byashikirijwe na televiziyo yo muri Turukiya. Abategetsi ntibatanze amakuru y'ubwenegihugu bwabo bimukira, ariko Turukiya gihaye indara bimukira bamuka muri Siriya barenga 3 million hamwe n'abo muri Irake barenga 300,000. Umugabo w'umunyepalestina yarateye umusirikare wa Israeli hafi y'ikibanza cyeranda mu ntara ya Cisjordania mu gisagara cya Ebrone imbere y'uko yicwa arashwe. Ayo makuru yashikirijwe n'igisirikare cya Israeli cyo kuwa mbere. Igisirikare cyaremeje ko uwo mugabo yari umunyepalestina kandi ko yishwe, ariko nta myidondoro yiwe yatanzwe. Ibitero by'ubwicanyi nk'ivyo byariyongereye mu ntara ya Cisjordania uku kwezi. Muri uku kwezi nyine itariki 15 umunyepalestina yarishwe ahejeje gucumita imbugita umusirikare mu buraruko bw'iyo ntara nyene. Mu ntango z'uku kwezi nyene umunyepalestina yarishe arashe abanyisirayeli babiri arakomeretsa n'uwundi umwe. Urunani rurongowe na Leta Zunze za Amerika ruriko ruragwanya umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu rwaragavye igitero kigira kabiri kumusigiti mu buseruko bwa Siria mu kiringo kiri munsi y'indwi. Ubwo runani ruvuga ko uwo musigiti wakoreshwa n'abo barwanyi mu kugaba ibitero. Ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwabwijwe ijwi ry'Amerika kw'ico gitero cyo ku munsi wa mbere jo cishe abarwanyi bahora barasa abasirikare b'urwo runani binyegeje muri uyo musigiti uri hafi y'urubibe n'igihugu cya Iraq. Uwo musigiti watewe jo ku wa mbere wari ku birometero 2.5 by'uwundi musigiti watewe mu ndwi iheze. Igihugu cya Siriya kirafise amategeko akingira imisigiti, ariko mu gihe ikoreshejwe nk'ubwihisho bw'abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kisilamu, iyo misigiti ngo ica itakaza uko gukingirwa nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'Amerika Colonel Robert Manning hari ejo ku munsi wa mbere. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko adashimishwa n'insiguro yumvise ku rupfu rw'umumenyeshamakuru wo muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi. Trump yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku wa mbere ko agiye kwifatira icyo kibazo mu minwe, ariko yigeze kuvuga ko adakeneye gutakaza imitahe Arabia Saudite ifitiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump amenyesha ko azomenya byinshi kuri urwo rupfu igihe umurwi w'Abanyamerika bagiye gutohoza muri Arabia Saudite no muri Turukiya bagarukira i Washington kuri uyu munsi wa kabiri. Ikindi gishasha kuri iyo dosiye cyabaye ejo kuri uyu wa mbere nyine ejo, nuko sekretari wa Amerika ajejwe ubutunzi Stephen Mnuchin yabonanye n'umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite gushika ubu icyabaye ku bisigarira bya Khashoggi, naho Turukiya ikivuga ko yaborejwe igufa akacibwa ibihimba ntikiramenyekana. Nayo umuhanuzi wa Perezida Donald Trump ajejwe umutekano mu gihugu John Bolton akavuga ko yabwiye abategetsi b'u Rusiya ko uguhangwa uhugabanya amatora yo muri 2016 ataco byunguye uburusiya.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, ishyaka Sawanya Frodebu ryashinzwe na nyakwigendera Melchior Ndadaye rirasaba ko ubutabera bukora kugira ngo hamenyekane abagize uruhare mu kwica iyo ncungu ya demokrasi. Byavugiwe mu muhango wo kwibuka imyaka 25 ishize uwo wahoze ari umukuru w'igihugu yishwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Ibirori byo kwibuka imyaka 25 irangiye uwahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe byatanguwe n'inkuka y'imisa yabereye muri Katedrali ya Jina Mundi ya Katolika iri ku murwa mukuru w'u Burundi. Icariho c'umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Rwerinyange yatanze impanuro ku Barundi n'abarongoye afatiye ku ijambo ry'Imana ryasomwe muri iyo nkuka y'imisa.
Perezida Ndadaye, Melchior, ibyo bikorwa byo kurondera ubwo bwami yarabishyize mu ngiro ahageza, ararondera gufasha abari mu bukene bikabonekera muri wa mugambi wari umuraje ishinga yo kubaka u Burundi bukaba bushasha, hamwe atamacakubiri canke amacakwinshi, hamwe ubutungane bw'isesi, ubutunzi bw'isesi, hamwe amahoro y'isesi, hamwe n'amabohero atabagikenewe bayagira amashure, hamwe igitabo cya kahise kabi ku Burundi kizingwa, hakazingurwa igitabo gishasha cyandikwamo ibyiza gusa. Ishaka yagize ni ryiza, ntiyigunganya ubuzima kandi yararondeye kuzamura zina muntu wese, zina Burundi wese, amukure mu bukene ubwo ari bwo bwose. Naho ikivi yari yihaye batamukundiye kwa kirangura bagashamugandagura.
Hakurikiye kuja gushira ingori z'amashurwe kunatemwa Ndadaye Melchior naho bari bafashanya kurongora igihugu. Ibirori byari birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ivyo birori byagiye kurangizwa n'ijambo nyakwigendera Ndadaye yashikirije ahejeje gutsinda amatora yo mu gihe mu 1993. Ijambo ryari rishingiye ku itsimbatazwa rya demokarasi. Abari bitabye ugo rubanza bafise icitegererezo kuri Melchior Ndadaye, uwo ni umwe mu rwaruka yavyigaye baganiye ijwi rya Amerika.
Mu byaranga Melchior Ndadaye nofata ko nk'isomo nuko yari umuntu w'intwari atahesha atajye umunwa mu mabanga yose yagiye ararangura twumvise yuko no gufungwa yafunzwe azira ukuri. Urabona ko yanazize n'ukuri kuzana intwaro ya demokrasi mu gihugu cyacu Burundi.
Mu mugambwe Sahonya Frodebo Ndadaye yashinze Petero Karaveri na Himana aburongoye muri kino gihe avuga ko intwaro ya demokrasi yaharaniye gushika yizire yabandanije gushinga imizi naho akiraga hazi muri Frodebo n'ubu bataka ubutungane kuri iyo ncungu babuze batanga
abateguye burya bwicanye rujya rupfu ababiteguye cyane cyane mu nzira za politiki ntibigeze bakogwa ko twebwe rero ico twifuza muri kino gihe gushika ubu nuko abateguye kiya kibi barondegwa ubutungane bukabafata kuko barazwi benshi barazwi barashaka no kuvuga nabandi
inyuma y'imyaka 45 na uzi abagana guye Melchior Ndadaye ariko zimwe mu ndongozi z'umugambwe Iprona mu mwaka w'1993 zaravuzwe ko zagize uruhara mu igandagurwa gyo njungu ya demokarasi abergashatsi arongoye umugambwe avuga ko nimba harabadasigana bo baragize uruhara mu igandagurwa gy'uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu bakubitwa intahe mu gahanga
je banda urongoye mu 1993 nari muto cyane ariko ndemeza neza ko wese yohanwa ko gatwe kiwe umugambwe Iprona ntakabikawo kumbore nimba hariho abadasigana nimba hariho umudasigana yoba yinyegeje nyuma y'umugambwe kugira ngo akore ivyaha nakurikiranwe kuri ivyaha yakoze ku gatwe kiwe ubutungane bwokora maze bagashirwa habona uwicaha cagiye bakamuhana nkuko bisanzwe bitekanije n'amategeko
kunjuro ya 45 hibukwa iyo njungu ya demokarasi abari mu mashirahamwe yababuze mu rwimo rwakurikiye bashima ko Ndadaye Melchior yagizwe incungu ya demokarasi bagasaba ko ababo babuze nabo nyene bohabwa agateka Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania ibiganiro byari bimaze iminsi itatu bihuza amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike n'umuhuza mu bibazo by'abarundi byarangiye kuri uyu wa mbere. Abitabiriye ibyo biganiro bahaye umuhuza inyandiko ebyiri zirimo umusanzu wabo mu gushakira umuti ibibazo bya politike biri mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Ibiganiro byari bimaze iminsi itatu biba hagati y'umuhuza wa matati y'abarundi Benjamin Mukapa yabuze atwara igihugu cya Tanzania hamwe n'imigwi y'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike byarangiye bacitse ku nzandiko zibiri zirimwo ivyimviro vyabo. Urwandiko rwa mbere rurimo ingene ayo mashirahamwe abona uko ibintu byifashe mu gihugu kuva ku gateka kazi na muntu ugushika ku butunzi bwatitutse. Umufasoni Marie Louise Baricako ari mu baserukiye abakenyezi niwe batoye ngo abishikirize.
Twarerekanye neza tukoresheje ibyemezo dufise ko atamahoro ahari mu Burundi ko ibintu bitameze neza na gato imbere ahubwo bigenda bisubira inyuma. Turabereka neza yuko amatora adashobora kuba ibi biganiro bitaraherahezwa kubera yuko byose bidakubakirwa ku mwumvikano w'amahoro. Ikindi cya kabiri nacyo twavuga byari ibintu byerekeye umutekano, ibintu byerekana ingene igihugu kiriko kiranyikira mu bukene, ingene abantu bagowe, ingene abantu bigoranye cyane byerekeye cyane cyane nk'ingero nk'iby'amagara n'ubutunzi. Hari igihugu kiriko kigendera ku ma constitution abiri, hari ibintu by'amatora bavuga ngo leta uvugane aho tukabivugana baramaze kugushinga itegeko ribigenga baramaze kugena umugwi ubijejwe ivyo byose ugacusanga atari ukubeshanya nta byo kuganira biriho kuko byaramaze gukogwa. Bamwe baguma bavuga ngo ariko baraganira mbwa abandi baguma bakora ibikorwa byabo nkuko bisanzwe.
Urundi rwandiko nubwo gusaba ko botumigwa iruhande banyepolitike bavuga ko uruhara rwabo ari ntangere kuko aribo bakozwe ko cyane n'amatati ya politike yatanguye mu mwaka w'2015.
Si kibazo cyane politike gusa abavyerekanye akabishira ku mugaragaro warugwaruka yari ama organisation ya societe civile n'ukuvuga rero yuko mu gihe ugeze kurondera inyishu kuri ibyo bibazo ntushobora gufata abo bantu ngo bakumire ubakuremo batarana kubwiye n'ico bashaka n'ico barondera nuko babona byo nda kugenda taba nabantu bakubiswe kurusha abandi bahotwe kurusha abandi bomwe kurusha abandi nabo nyene.
Pierre Clavier Mbonimpa atwarisha hamwe ya Prodehash nawe abona ko abo banyepolitike bazohava birengagiza ikibazo cyo guhana ibyaha byakozwe.
Biganiro bigiyemo abanyepolitike bonyene tuzi ingendo y'abanyepolitike ni imwe y'ukugabura ibibanza. Twebwe ntituzogenda tubemere yuko ubutungane babushira iruhande, hanyuma abakorewe ibyaha bakiri mu marira ntibatunganirizwe, kuko icyo kintu kudahana ibyaha gushira ubutungane iruhande nicyo cyatumye amagume mu Burundi agenda agaruka.
Gabriel Rufyiri ku bw'ishami Oricom nawe yamenyesheje ko ayo mashyirahamwe abwirizwa kuba nk'icabona c'ibyo abo banyepolitike bazushikako,
bakumva yuko ukubaho kwacu hariho ibintu bimwe byava bibagora, bimwe bita gufundikanya mu bya politiki. Nivyo nabisigurika kuko amashirahamwe agomba kubicabona ibyo twita temoin, kugira ngo akurikirane neza abantu bazaba basinyiraniye ibintu ingene uzoba bitabishize mu ngiro. Twebwe ndatuvuge tuti wewe urahemuse uhemukiye Barundi wari wemeye ibi. Twebwe turiko turondera mahoro. Ikibazo cy'amahoro rero, ikibazo cy'iterambere rya bose ntikiraho umunyepolitike gusa, kiraho umurundi wese ashobora kugira icyo aterera. Twebwe rero turimo abo Barundi bemeye kwitangira ubuzima bw'abandi kugira ngo Burundi bwose bashobore kubaho neza.
Icyo gice basaba kuzogiramwo uruhara nibiganiro bizotangura ku munsi wa gatatu w'iyendwi. Ibiro by'umuhuza byashimiye abantu 12 bitavye ibyo biganiro baserukiye amashengero, amashirahamwe yigenga, abakenyezi, ugwaruka n'ibimenyesha makuru. Yamara ibiro by'umuhuza byamaze kubakurira inkone ku gishitsi ko bidakunda ko baguma yarusha barindira abanyepolitike. Ibyo biro bisigura ko bitari mu nteguro byabijeje ko nihagira amase zirano ashikwa ko bazotumigwa igihe cyo kuyatera ko umukono. Ibiro by'umuhuza byatangaje kandi ko gushika ubu atagisibye abanyepolitike bazokwicarana kuva ku munsi wa gatatu w'iyendwi, kandi ko leta y'u Burundi n'imigambwe yose wabo mugambo uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe na leta bazokwitaba. Pye Claveni Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame kuri uyu wa mbere yatangije ibikorwa by'inteko nyafurika ishinga amategeko. Atangiza iyo nama, Perezida Kagame yasabye iyo nteko guhamagarira abanyamuryango bayo kwemeza burundu amasezerano ashyiraho isoko rusange no koroshya urujya n'uruza rw'abantu ku mugabane wa Afurika. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Abagize inteko ishinga amategeko nyafurika bateraniye Kigali mu gihembwe cyayo cya mbere gisanzwe mu byumweru bibiri bazamara mu Rwanda. Imirimo yabo izibanda mu kurebera hamwe icyakorwa ngo ruswa irandurwe burundu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni we wafunguye iyi nama. Yasabye abagize iyi nteko kuzihutisha amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika.
I would like to ask for your support for the speedy ratification of the African Continental Free Trade Agreement.
Aragira ati, ndifuza kubasaba ko mwakwihutisha kwemeza ku buryo bwihuse amasezerano nyafurika arebana n'ubwisanzure mu bucuruzi, amasezerano yoroshya urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'izindi nkingi z'ingenzi z'umugambi w'iterambere 2063. Perezida Kagame akavuga ko gushyirwaho kw'ibi bintu by'ingenzi nta kindi bizatugezaho kitari ukuzamura ubukungu ndetse no guhindura uburyo bushaje umugabane wa Afurika ugaragazwa. Amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika yasinyiwe i Kigali mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka n'ibihugu 42 bigize Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Ibi bihugu bikaba biri mu rugendo rwo kwishakamo 2022 byayemeza burundu kugira ngo atangire gushyirwa mu bikorwa. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Nyafurika Bwana Roger Nkodondanga ukomoka mu gihugu cya Cameroon yavuze ko Inteko Ishinga Amategeko Nyafurika igihura n'ibibazo byinshi.
Il souffre du clivage linguistique. Cette diversité culturelle qui devait constituer notre force reste aujourd'hui à plusieurs égards.
Aragira ati, Inteko Ishinga Amategeko Nyafurika iracyahura n'ibibazo byinshi. Ifite ikibazo cy'indimi, gusa urwo ruhurirane rw'umuco nirwo rwagakwiye kutwubakira imbaraga, ariko nibyo byatugize abacakara ba za politike twigishijwe ku isi. Nanone urwo ruhurirane rw'ibitekerezo rwazamuye imishinga itandukanye muri demokarasi bikomeje kuba ku isonga mu kuzana amacakubiri. Iyi nteko kubihitamo kugenda mu nzira ya demokarasi haracyari bamwe mu bategetsi babifata nabi. Inteko yacu kandi iracyafite ikibazo cyo kugenda biguru ntege mu kwemeza imishinga yiyemeje. Nubwo inteko imaze imyaka 14 itowe kugeza ubu niratangira gutora amategeko, iracyakora nk'urwego ngishwanama ndetse nta n'ibikorwa byo kugenzura guverinoma iratangira gukora. Senateri Muhongayire Jacques n'umwe mu bagize iyi nteko ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda yavuze bimwe mu byo bakora muri iki gihe.
Ebwe rero nk'inteko ishinga amategeko dusuzuma ingingo zifite inyungu Afrika muri buri komisiyo ibishinzwe, ndetse tugasuzuma n'amaraporo avuye kukora ku cyicaro cya Afrika yunze ubumwe. Ibyo byose tubisuzumira muri komisiyo, tukabiganira n'abahagarariye urwo rwego nyubahiriza tegeko, tugatanga imyanzuro yemezwa n'inteko rusange, ariko nyuma ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko rukazashyikiriza raporo inama y'abakuru b'ibihugu.
Zimwe mu ngingo zizasuzumwa muri iki gihembwe harimo kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afurika, uruhare rw'indorerezi z'amatora z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gukumira amakimbirane ashingiye ku matora muri Afurika, ndetse n'izindi gahunda zo gusana ibihugu nyuma y'intambara muri Afurika. Iyi nteko igizwe n'abadepite 275 bahagarariye ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe, byemeje burundu amasezerano ayishyiraho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda, Bwana Francisco Kaboneka wayoboraga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu arasaba uwamusimbuye Profeseri Shaka Anastase gukomeza gushyira ingufu mu bikorwa byo guha ijambo abaturage mu bibakorerwa no kurwanya ubukene. Yabivugiye muhango w'ihererekanyabubasha wabaye kuri uyu wa mbere. Ni umuhango wabaye no mu zindi minisiteri. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru ikurikira.
Nyakubahwa Minisitiri, rero ndagira nkwifurize ishya n'ihirwe muri iyi minisiteri, nkwizeza ubufasha bwacu.
Bwana Francis Kaboneka wategekaga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu araha ikaze Profeseri Anastase Shyaka umusimbuye kuri uyu mwanya bari mu muhango w'ihererekanyabubasha. Ni nyuma y'iminsi mike umukuru w'u Rwanda Paul Kagame akoze impinduka zidasanzwe muri guverinoma. Abategetsi hafi ya bose baba bashya mu myanya, abigeze kuyibamo bakayigarukamo, ndetse n'abacyuye igihe bashimye Perezida Kagame ku cyizere bafitiye mu kubashyira mu myanya y'ubutegetsi abereye ku isonga. Bwana Kaboneka aravuga ko Minisiteri yategekaga yari imaze kugera kuri byinshi kandi byiza, gusa ngo hari hamwe muho Profeseri Shyaka umusimbuye yagombye gukomeza gushyira ingufu kuruta.
Ikintu cyo guha abaturage agaciro no kubaha ijambo mu bibategurirwa no mu mihigo, ndetse no muri implementation yabyo bakabigiramo uruhare. Hari gahunda yo kuvana abaturage mu bukene cyane abatishoboye, twafashe uduce tumwe dufite ibibazo turi mu turere dukennye n'utundi dufite ibibazo cyane cyane bishingiye ku mirire mibi cyangwa igwingira ry'abana. Muri iyi gahunda cyane muri uyu mwaka, muri bije y'uyu mwaka, tureba hafi ingo zigera ku 154 zigomba kwitabwaho by'umwihariko.
Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mushya Profeseri Anastase Shyaka yasabye ubufatanye butajegajega ko bagiye gukorana muri iyi minisiteri z'imbere mu zifatwa nka nkingi za mwamba mu gihugu. Minisitiri Shyaka yibukije abategetsi bakorana ko ihame ry'imiyoborere ishingiye ku muturage rigomba gukomeza kubaranga.
Ihame yegayezwa ibyo twemera nk'igihugu, nagira ngo mu izina uyu muryango wari kugakomeje. Nanone mbasabe nk'abayobozi namwe mbizeze nk'abarikoreyemo kandi barikunda, iryo hame tugiye kurishyira imbere cyane.
Minisitiri Shyaka ageze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu avanywe mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB gishamikiye kuri iyi minisiteri ategeka yategekaga RGB kuva muri 2011. Bwana Francis Kaboneka naye yatangiye gutegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuva muri 2014. Si muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu gusa habaye imihango y'ihererekanyabubasha. Mu cyahoze ari Minisiteri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza, ubu yahinduriwe izina ikitwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, naho uwo muhango wabaye. Madame Jeanne d'Arc de Bonheur wategekaga Midimari nawe yahaye ikaze Madame Germaine Kamayiresi muri Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi. De Bonheur yamwizeje ubufatanye maze Kamayiresi asaba imikoranire myiza kuwo bagiye gukorana muri Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi byose bigamije iterambere ry'igihugu. Ku ruhande rwe Madame de Bonheur ucyuye igihe muri iyi Minisiteri byumvikana ko izi mpinduka zamugoye kuzakira. Mu ijwi ryuje ikiniga n'amarira yashimiye zimwe mu nzego bakoranye neza.
Ndashimira vraiment urwego rw'itangazamakuru, baramfashije cyane. Inshingano nari mfite baramfashije cyane, bigatuma ibikorwa bya Minisiteri bibasha kugaragara. Kandi nizera ko bazakomeza gukorana namwe neza. urihangana wenda kukikiniganjize ubusanga matagerangora jewe
mu cyumweru gishize ubwo yarahizaga abategetsi bashya muri guverinoma Perezida Kagame yihanganishije abo bitarageraho ababwira ko ibyiza biri imbere
buri wese yajyahora abona ko ibyiza biri imbere namwe bizabageraho
Kuba iyi ministeri yitaga ku mpunzi n'ibiza yahinduriwe izina twashatse kumenya niba ishami ryibandaga ku mpunzi ritakirimo maze ministeri mushya Kamayiresa dusubiza agira ati
impunzi zikeneye ubutabazi uretse ministeri yahinduye izina ariko inshingano ziracyari zimwe
ahandi habaye imihango y'ihererekanya bubasha harimo ministeri y'ingabo ministeri ya siporo n'umuco ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation no mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere kugeza ubu mu bagize guverinoma abagore bari kuri 50% n'abagabo 50% aha bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu gihugu cya Uganda igisirikare cy'igihugu cyatangaje ko kigiye gufatira ibihano bikaze abasirikare bagaragaye ku mashusho ya video bakubita umusivili ibyo byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare aho umuryango w'uwo musivili wakubiswe kugeza ubu bemeza ko bataramenya aho umuvandimwe wabo afungiwe n'icyatumye akubitwa Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Halima Athman uri Kampala yasemuwe na Fidel Niyongabo.
Ayo masanamu ya video y'abajeje umutekano batanu bariko bahagarika bunyamaswa Yusuf Kawoya yatumye abanyagihugu bahagurikira icyarimwe mu kuyiyameriza. Abantu bajeje umutekano bari bafise inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov bafashe Kawoya mu ibarabara ku murango izuba riva amaze kugwa hasi mu ibarabara abo bantu baciye bamusimbira ko baramukubita bakoresheje inkoho bari bafise imbere yuko bamutwara mushikiwe Sharifa na Kitende avuga ko kuva musaza we akubiswe bunyamaswa ku munsi wa kane w'indwi iheze abo mu muryango wiwe batashoboye gutuma abategetsi bababwira igituma Kawoya yahagaritswe canke ikibanza apfungiwemwo na Kitende avuga ko baguye mu gahundwe amenyesha ko bafise ubwoba ko ashobora kuba atakiri muzima kubera yafashwe bunyamaswa inyuma y'uko amasanamu ya video yiwe ariko akubitwa kandi ahagarikwa agiye habona igisirikare cya Uganda n'igipolisi byarahakanye mu ntango ko bizi abo bantu batanu bafashe Kawoya unyamaswa yamara ku munsi wa gatanu ku muhingamo umuvugizi w'igisirikare Brigadier Richard Karemire yarasohoye amasanamu y'abantu bari imbere y'umugwi w'abantu bajejwe gushira ku murongo abandi abo bantu batanu batavuzwe amazina canke ugwego bakoramwo bagirijwe kwigenza nabi igisirikare cyatangaje ko bemeye ivyaha bagirijwe bishobora gutuma bavanwa mu mabanga bajejwe abavugizi b'igipolisi n'igisirikare cya Uganda baranse kuvuga ibirenze ngaho mu kuvuga ko dossier iri muri sentare yamari ihagarikwa rya Yusuf Kawoya hakoreshejwe ubunyamaswa byatumye abanyaUganda bagwa mu gahundwe Babuze ku buryo umunya-Uganda nkabo ashobora guhagarikwa kubitishijwe inkoho vyerekana urugero rw'ugudahana ruri mu gihugu bumvise umutekano wabo uzogeramirwa bikomeye igihe hazogira umuntu aza kubahagarika inyuma y'ivyashikiye Yusuf Kawoya Kawoya umugwiza atunga ari mu mugwi w'abatavuga rumwe na leta People Power washinzwe n'umuririmbyi yahindutse umunyepolitiki atavuga rumwe na leta Robert Kagulanyi azwi ku izina rya Bobby Wine. Bobby Wine ubwiwe yarahagaritswe mu kwezi k'umunani arafatwa bunyamaswa yagirizwa guhemuka hamwe n'abandi bashinga amateka batavuga rumwe na leta. Nicolas Opio n'umuntu yanonose amategeko y'ivyerekeye agateka ka muntu. Avuga ko abanya-Uganda baba mu gihugu kitakigendera ku mategeko. Avuga ko iminsi yose hari amakuru y'abasivile batagira icyo bazira bazimanganye bari mu minwe y'abitwaje inkoho batambaye impuzu zibaranga. Avuga ko iyo nyifato igenewe gutera ubwoba abanyagihugu no gutoteza abatavuga rumwe na leta. Opio avuga ko amakunga akwiriye kumenya ko ata demokarasi bazwa muri Uganda. Atangaza ko ibihugu byo mu mahanga biha ibigwanisho Uganda bikwiye kwibaza nimba ivyo bidakoreshwa mu ntumbero y'ugutyoza agateka ka muntu.
Juti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye Mwizina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwabishize hamwe ni Fasil Gebeyeho, amakuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.